matura yahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cya Canada cyatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko kigiye kuzokugurura ambasade yacyo mu Rwanda, izoba itumbereye kurabira hafi ibikorwa by'Uburusiya ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji wa mbere wa Canada, Justin Trudeau, yashitse Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda ejo ku wa gatatu mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bivuga icyongereza itangura kuri uyu munsi wa kane. Umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu, Melanie Joly, nawe nyine asanzwe ari Kigali, yatangaje ko hari ruhande yo kugurura ambasade mu Rwanda. Canada izogena ambasaderi mushasha mu bumwe bwa Afrika, ariko ibiro vyiwe ntibizoba biri i Addis Abeba muri Ethiopia. Hari nyuma y'amasaha make Trudeau ashitse i Kigali. Yavuze kandi ko Uburusiya hamwe n'Ubushinwa buriko buragerageza biriko biragira inkomezi ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji Melanie Joly yavuze kandi ko Canada ikeneye gushyiraho abadiplomate muri Afrika bazoyibera ijisho n'ugutwi ku bibera kuri uyo mugabane, cyane cyane ibikorwa n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya. Muri iyo ntumbero, Canada yifuza kuzokorana n'u Rwanda hamwe n'akarere kose kugira iyo ntumbero yayo izoshoboke.